Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi bacu ndabashuhuje mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice 3. U Rwanda rurasaba Ubufaransa guta muri yombi no kurwoherereza Colonel Aloise Kiwiragabo ukekwaho ibyaha bya genocide.
Gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu ndetse bashobora no kumuduha, ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa, ibyaha tumurega nabo shoko namuburanisha.
Nkusi Foster ni umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda. Hagati aho Abarundi ba mbere bahungutse bavuye mu Rwanda barataha uyu munsi, naho muri Uganda virusi ya corona iriyongera. Ni mukanya mu makuru arambuye, amakuru abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi nk'uko tubimenyereye. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Tuhere kuri inkuru ku Burundi. Uramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi asaba abanyagihugu hamwe n'indongozi zo mu ntara arongoye gusidukana niyonka kuri uyu wa kane kwigenekerezo rya 27 ku kwezi k'umunani kwakira bene wabo b'Abarundi bahunguka bava mu nkambi ya Mahama mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Mu rwandiko yanditse ejo ku munsi wa gatatu, uramatari Albert Hatungimana yasabye cyane cyane abarongoye ubuzi, amashyirahamwe, amadini hamwe n'izindi ndongozi kuza kwakira bene wabo. Avuga ko igikorwa cyo kubakira kibera aho binjirira ku mupaka wa Gasenyi Nemba muri komine ya Busoni. Umugwi wa mbere w'izo mpunzi zihunguka zitezwe kuri uyu wa kane ugizwe n'Abarundi bagera ku 500. Abasivili bashika kuri 24 barishwe mu minsi 2 n'umuhari ADF witwaje ibirwanisho mu ntara ya Beni mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho igisirikare ca leta kiriko kiratana mu mitwe n'imihari yitwaje ibirwanisho. Umuhari ADF wagirizwa ko kuva mu 2014 umaze kwica abasivile barenga 1000 mu karere ka Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko. Umukuru wa Societe Civile muri ako karere Kinos Katuo yavuze ko ibiziga 20 byatowe kuwa mbere mu mihana y'i Mapasana na Mabuo, ibindi bine bitorwa ku munsi wa kabiri mu mihana ya Mbau. Tukivuga muri Kongo nyene, abasirikare 21 hamwe n'abapolisi bararengukishijwe imbere ya sentare ya gisirikare ku byaha byo gufata abakenyezi ku nguvu mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'iyo sentare Major Alain Giongenga Luanzu yavuze ko sentare ya gisirikare kuva ku munsi wa mbere iriko iraburanisha abasirikare bagirizwa ibyo byaha, kandi n'abantu 23 bakorewe ayo mabi baraje kubagiriza. Abakenyezi bariko barafashwa muri izo mburano na muganga Denis Mukwege avura indwara z'abakenyezi yanatahukanye agashimwe kitiriwe Nobel mu 2018. Abanywanyi b'uwahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo bavuze ejo kuwa gatatu ko bazotanga kandidatire yiwe yo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina ryiwe mu matora yo mu kwezi kw'icumi. Laurent Gbagbo asanzwe i Buraya inyuma yo kurekurwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Urunani rushigikiye Gbagbo rwitwa Ensemble pour la démocratie et la souveraineté rwavuze ko ruzotanga izina rya Gbagbo hisunzwe amategeko. Abategetsi b'umugwi utunganya amatora baza baranse ko Gbagbo n'uwahoze ari umukuru w'abarobere Guillaume Soro bemererwa guhiganwa muri ayo matora. Umukuru w'umugwi Kulibali Kuibert yavuze mu kwezi kw'indwi ko uwo wese byagirwa n'ibyaha atazoshirwa ku rutonde rw'abakandida. Abahuza b'umuhugu byo mu burengero bwa Afrika mu muryango wa CEDEAO babwiye abasirikare bakoze kudeta muri Mali ko bashobora kwemera leta mfata kibanza iyobowe n'umusivile canke umuofisiye w'umusirikare yakukurutse mu gisirikare igihe kitarenze amezi 12. Ibi byavuzwe na perezidansi ya Nigeria. Ibi bitangajwe nyuma y'inama hagati ya Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria n'umuyobozi w'intumwa z'umuryango wa CEDEAO zatahutse muri indwi zivuye muri Mali mu biganiro n'abaofisiye mu gisirikare cya Mali bayoboye kudeta ku itariki ya 18 z'uku kwezi k'umunani i Bamako. Igitigiri gito cy'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika barakomeretse mu guhanahana amasasu kwabaye hagati y'abasirikare ba Amerika n'Uburusiya mu gihugu cya Siriya. Umwe mu bategetsi b'igisirikare cya Amerika atashimiye ko izina ryiwe rigaragara yavuze ko abasirikare bakomeretse bitavuye mu gutanga umutwe nyako ariko ko kwabaye gusotorana. Umutegetsi avuga ko byabaye mu ntango zindwi mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya kandi kwizo nkomere zisanzwe.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugeza aya makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu, muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikira no kuri internet www.radioyacu.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho tujye mu biyaga bigari. Uyu munsi Leta y'u Rwanda na HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi baracyura abarundi bagera kuri 500 bari mu nkambi y'impunzi ya Mahama. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuri uyu wa kane inkoko niyo ngoma, bamwe mu barundi bari bahungiye mu kambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bazenduka bafata inzira itumbera mu gihugu cyabo c'amavukiro. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda umufasoni Elise Vireshala yabwiye Ijwi ry'Amerika mu kiganiro cyihariye ko hategekanijwe gutahukanwa abagera ku 500. Ati rero dufise twavuga ko bikiri mfata kibanza n'abagera ku 558 bari mu miryango 178 ariko hama hariho abikura kuri urwo rutonde ku munota wa nyuma kubera ubwoba canke bashobora kugwara giturumbuka canke kuzindi mvo bakisabira kurindira gato. Nico gituma ubu twategekanije ko igice ca mbere kigendamwo impunzi 500 yamara ibitigiri ntabanduka tuzobimenya bamaze kujabuka umupaka tukabona bakiriwe n'abagenzi bacu bo mu Burundi. Nawe biruko imahama hatanzwe itangazo biciye mu vyuma bishikana amajwi kure ko abafise amadeni cyangwa ibindi bibazo bubanza kubikemura mbere yuko bataha.
Icitenderwa umuntu wese wiyandikishije akarafite icupa ry'amazi arasabwa kuritanga, hanyuma umuntu wese ufite ibibazo mu muryango cyangwa se mu mwiko arasabwa kubikemura kuko byamubera intandaro yo kutataha. Ubwo rero ni guca ngo gutaha
bamwe mu mpunzi bari ku rutonde rw'abazotahukanwa ku gushaka kwabo bakiriye nabi ubwo butumwa.
Twaciye tubona yuko ari mu ntumbero ya bamwe bamwe batifuza ko twotahuka mu gihugu cyacu bari ngo baradutega imitego. Ni ukubwira yuko ngaha mu nkambi ya Mahama nta muntu n'umwe yobura ikibazo kandi naho tukigira uno munsi umuntu arashobora kugikreya ubwo nyene akaza kuri HCR umugore cyanke umwana bigatuma uno munsi cyanke ejo udatahukanwa. Kuko no kubwira neza munyamakuru mu nkambi y'Imahama hari ikintu bita umugwazo bawaka muri banki Rambere ni utunze abantu bo ngaha. Nta murundi n'umwe w'impunzi y'Imahama usanga ni muri buri afise ikarata mu nzu yiwe. Ubu turi mu 18 usanga ideni afise ari ryo mu kwezi kwa 12. Rero tukibaza ko no mu kwezi kuza kugira ngo abe bica bisaba ko yakumugwaza akayinjiye mu kwezi kwa gatandatu bikabandanya ugasanga ageze mu mwaka. Ubwo urumva muri icyo gihe nta murundi n'umwe atoba mwikambi y'imahama
ico bikoze ishyamwe moza makungu gitaye impunzi hashtag rirabahumuriza kwico kibazo cy'amadeni rizo bafasha kugikemura kugira ngo nikibe intambamye yo gutaka impunzi za byisabiye. Atabone bake cyane kandi turabizi baba bafite amadeni batse muri bagenzi babo ku mabutike yo mikambi canke yo hanze canke mu migambi y'iterambere. Ibi turabikurikiranira hagufi kimwe kimwe kwacu nta kibazo bizotorerwa umuti amadeni yishugwe kugira ngo dukureho inzitizi zose zobabuza gutahuka. Ku Rwanda rw'u Burundi ahize mpunzi zizoshikira mu ntara ya Ngozi na Muyinga haramaze gutegurwa ubushikiranganje bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu bujejwe icyo kibazo n'izindi ntumwa kundwa iheze baragendeye ibyo bibanza kuraba uko bimeze. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubwo bushikiranganje.
Turagira urugendo rwo kujya turabe ubwa mbere kandi bazoshikiramo isongore mu ntara ya Ngozi niho twahereye aho twasanze ari kandi yisanzwe yubatse ata bintu byinshi byo gusubiramo keretse kubaka akazu bazoshikiramo ubwa mbere kugira ngo baze bapime cyane cyane cya kiza cy'umugera wa corona no gusubiramo gukubura turiramo utuntu ibiti n'intebe ushobora gusanga bitakimeze neza kubakwa aho kwihagarika cyangwa kwituma hari hasanzwe hariho mugabo ni hakeye amahongere hasubigwemo n'itangiye gushiramo amazi yari isanzwe iri ngaha. Tuvuye ngaho twaciye tugenda mu ikambi y'Ikinazi ni mu ntara ya Muyinga hafi y'Urubekobero ahashobora kuzoshirwa abo bantu hamwe boza ari benshi cyane abarenze ko barashobora kuzobashira hariya. Ariko kambi ya mbere y'isongore bazoshikiramo twasanze ari kambi ishobora kwakira abantu bashika ku 600
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 ni rya mbere impunzi zivuye mu Rwanda zitagukanwa ku gushaka kwazo. Hashtag na Leta y'u Rwanda wakiriye abarundi barenga 172 bemeza ko ari igikorwa kizobandanya no mu minsi iza. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
U Rwanda rwasohoye impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Aloyse Ntiwiragabo ukekwaho ibyaha bya genocide. Ntiwiragabo yari colonel ashinzwe urwego rw'iperereza mu biro bikuru bya gisirikari mu Rwanda mu 1994. Ubu aba mu Bufaransa. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yaganiriye n'umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda Faustin Nkusi kuri iki kibazo rero cya Aloyse Ntiwiragabo.
Nijyo nkuko impapuro ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwarazitanze mu minsi ishize dusaba ko uyu mugabo Ntiwiragabo uri mu Bufaransa yatabwa muri yombi kugira ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha bw'u Rwanda kugira ngo bumukurikirane. Nibyo rero koko twarazitanze kandi zamaze kugera aho zigomba gushyikirizwa.
Mwatubwira ibyaha ashinjwa akurikiranyweho?
Wenda ubungubu kuko turi mu rwego rw'iperereza ndabanze kugira ibyo mvuga byanye n'ibyo aregwa ibikorwa ndetse n'ibyaha, ariko icyangombwa na kumenyesha nuko gusa zimakuru zakozwe kandi turakorana n'urwego rw'ubutabera mu Faransa kugira ngo ibyamo byose bikorwe amategeko yubahirizwe noneho atabwe muri yombi.
Mbese kuki mwagombye gutanga urupapuro rusaba ko afatwa kandi muzi neza ko ari mu Bufaransa igihugu gifite ububasha gihabwa n'amategeko kishyiriyeho cyo kuba cyafata kandi kikaburanisha umuntu wese ukekwaho kuba yakoze icyaha cya genocide?
Icyo navugaho ngaho nuko ibyaha icya mbere yabikoreye mu Rwanda, ibyo aregwa yabikoreye mu Rwanda. Byumvikana ko u Rwanda rufite ubwo bubasha
ndetse n'ubushake bwo kuba yaza mu Rwanda kugira ngo abe ariho aburanira naho kuba twabyohereza mu Faransa kana bwo ufite ubwo bubasha bwo bamuburanisha ngira ngo ntacyo bitwaye kuko gusaba umuntu wakoze ibyaha n'uburenganzira bwacu ndetse bashobora no kumuduha ariko bitanabujije ko ibyo twabahaye bigaragaza ibikorwa aregwa ibyaha tumurega nabo shobora kubona muburanisha hari ibintu bibiri icyo dukora cyambere ni ugusaba ko azanwa aho yakorewe ibyaha mu Rwanda akaburanishwa ariko kugira basanga bitari na ngombwa nabo bafite iyo obligation yo kuba bamuburanisha so ngira ngo rero byose byoreje amategeko muri rusange igito kuzibereza amategeko kandi asanze ari ngombwa banamwohereza yabonere mu gihugu cy'u Rwanda
ariko se kuba aya makuru yarashyizwe ahagaragara ku munsi umucamanza mukuru rukiko rw'insigarira rwa TPR rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyireho u Rwanda Bramert yari mu Rwanda azanywe n'ikibazo cya Kabuga Felician nawe uri mu Bufaransa hari isano ayo madosiye yombi afitanye cyangwa se ni mpurirane itaragambiriwe
icyo navuga nta mpurirane ihari kuko ngira ngo uriya mushyacyaha mukuru ari muri misiyo ye y'akazi mu Rwanda birona na dosiye ari bakurikirana ya Kabuga Felician so ntaho bifitanye isano gusa nuko wenda abanyamakuru babajije mushyacyaha mukuru n'ubugenye n'iyo dosiye akagice bisobanuraho ariko ushacyaha ubu Rwanda gukurikiraneho ibintu biragabo bikorwa ku giti cye kuko cyaha ni gatozi naho Kabuga Felician afite ibyaregwa ku giti cye bimureba ku giti cye ngira ngo rero ntaho bihuriye we nkuko mubizi azajya kuburanira Arusha kuko niho yasabwe kujya kuburanira ni nacyo kiri kisuzuma ubu ngubu kuba ari ahangaha rero mu Rwanda nuko birumvikana ni kuza kugira ngo areba kusanya ibimenyetso bitandukanye areba abatangabuhamya n'andi makuru kandi kuba yakorana n'u Rwanda kuri dosiye ni ibintu byumvikana ariko nanone dosiye ntibiragabo iyo irukwayo twayisabye nk'u Rwanda twohereza impapuro mu Bufaransa nk'uruhushya cyangwa rw'u Rwanda kugira ngo noneho dusabe ko uyu mugabo nawe yafatwa ariko byuko ntaho bihuriye aho bihuriye gusa nuko wenda bose ari abanyarwanda wenda bakoze jenoside bakekwaho jenoside ariko by'umwihariko ntaho bihuriye muri rusange
Faustin Nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze namwe
ijwi ry'Amerika ryabonye amakuru afatika yemeza ko izo mpapuro zo guta muri yombi Colonel Ntiwiragabo zageze mu Bufaransa kuko twifuje kuvugana na Ntiwiragabo ku giti cye cyangwa se umwungana mu mategeko ariko ntibyadukundiye aya makuru nituyabona turabagezaho mu biganiro byacu bitaha muri Uganda abandura n'abicwa na virusi ya corona bariyongera cyane ubuyobozi burategura gusubizaho guma mu rugo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi
umubare wamaze kwandura indwara ya COVID-19 muri Uganda umaze gusaga 2,500 mu mpera z'icyumweru gishize minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yatangaje ko bwabaye bwa mbere kubona umubare munini wabanduye mu munsi umwe uwo munsi akaba harabonetse abarwayi 318 banduye kandi abenshi muri bo akaba ari imfungwa zo muri gereza yo mu majyaruguru y'igihugu kuri abo 318 154 nibo bari imfungwa kandi mu mujyi wa Kampala kuri uwo munsi naho haboneka abandi 136 uko icyo gihe ukurikije imibare itangazwa buri munsi na minisiteri ishinzwe amagara y'abantu abasaga 50 nibo basanganywa n'ubwo burwayi buri munsi hirya no hino mu gihugu ubu umubare w'abanduye babonetse hano Kampala honyine akaba usaga 500 bivuze ko kuba ari umujyi wirwamo abantu basaga 2,000,000 ku munsi ubwandu bwa COVID bwaba bumaze gufata benshi mu mujyi ariko bataragaragaza ibimenyetso ukurikije ministri ushinzwe amagara y'abantu Jane Ruth Acheng muri rusange abaturage ntabwo barimo gukurikiza amabwiriza yo kwirinda bityo akaba hagomba gusubizwaho amabwiriza akaze yo kwirinda
people are no longer following the preventive measures
abantu ntibagikurikiza amabwiriza yo kwirinda. Ibi bigaragarira mu bigo by'imodoka zitwara abagenzi n'amasoko. Bivuze ko icyorezo kigiye kugera mu nshonda zose z'igihugu, naho cyari kitakageze tukagera ku rwego rukomeye cyane rw'uburwayi. Akuka bakaba yakaga mu gihugu cyacu. No kubera iyo mpamvu kugira ngo twirinde kwiyongera k'uburwayi hamwe no gupfisha abandi bantu benshi cyane, bishobora kuba ngombwa ko amabwiriza yaguma mu rugo yasubizwaho.
Mass death, it may be necessary to consider another lockdown.
Ku bantu basaga 2,500 bamaze kwandura, hafi 1,300 bo bamaze kuvurwa nuko barakira, kandi 3,360 bo akaba aribo bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara mu gihugu cyose. Ikibazo cy'iki cyorezo kirimo kwiyongera umunsi ku wundi aha mu gihugu, mu gihe cyakabaye kigabanyuka ukurikije imyiteguro yose leta yashyizeho, nicyo inteko ishinga amategeko yiriwe iganiraho, akaba perezida w'iyo nteko Rebecca Kadaga agira leta indi nama. Ati ndibaza ko ubureti ikwiye kwibanda ku cyo gufasha abantu kugira ngo bamenye uko babana n'uburwayi kumara igihe kirekire, kuko bigaragara ko atari uburwayi bugiye guhita bushira. Tugomba kumenya uko twabana nabwo, ibyo dukwiye kurya byarushaho kubaka imibiri yacu kugira ngo iburwanye. Leta kandi igomba gukoresha ingufu kugira ngo amabwiriza yo kwirinda icyorezo akurikizwe. Kuva umunsi w'ejo, umukuru w'igihugu yarategejwe gutanga ijambo ku mabwiriza mashya guhasha iki cyorezo. Benshi bakeka ko ashobora gusubizaho amabwiriza yaguma mu rugo, cyane cyane mu mujyi wa Kampala no mu nkengero zawo, hamwe no kongera guhagarika ingendo z'imodoka zitwara abagenzi. Dore ko amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo atagikurikizwa cyane cyane muri iyi myanya ukurikije Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, abanyagihugu bafite imanza muri sentare nkuru y'intara ya Gitega bavuga ko imanza zabo zirimo izimara imyaka irenga 10 zitaracibwa. Ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana uri i Kigali.
Bamwe mu bafite imanza muzavuye mu sentare y'intango agize iyo ntara ya Gitega zungururizwa muri sentare nkuru y'intara, bavuga ko zimwe mu manza zimaze hagati y'imyaka 10 na 20 zitarahera. Uretse guteba gucika kw'izo manza, bigwiza urwanko hagati y'ababuranyi n'uburyo bwo kwiyunguruza buba bwinshi, bikabatera kwihebura kuko bavuga ko bajuragirika mu gihe baje kubaza aho imanza zabo zigeze. Abandi bamwe mu bafise imanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi.
Nanahanishe kuri grandes instances n'ubu bona ko mengo nizuguruzuguru kubera urubanza urashaka gucika mugabo rugatira gushirwa mu ngiro. Nkubwi wanje bamaze rumaze imyaka 10 mugabo n'ubu ntirashirwa mu ngiro. Rero jewe nk'ikintu nosaba kabisa, nasaba nk'umuntu akadufasha nyine bigira zihaje mu ngiro kuri makobera ntibitahuritse. Nk'imvo nazo jewe sishaka gutahura imvo kobera ntambo nimwe yobuza ikurikirwa girubanze. Twe twivira kuri ya sentare nkuru y'igihugu. Rero abayi uko dufate nk'imanza ziba zaracitse na sentare intango iyo zikazikurikiza neza, ikazikurikiza itarabye kijya no hino. Yego,
mubunye mu misi iheze nari naje ejo kandi nari nagarutse, bacha batubwira ati nidusubira inyuma. Rero mu ndwi iheze baraje twumvise ati baje ku makomine, ntabwo twamenye mugabo umunyu bacyasiga babwiye ngo bakuru imitumba ngo baroze kuwa ejo kuwa kabiri ejo rero twaraje ntitwaroze n'inkuru rero twagarutse turabye yuko bo bitubwiramo tugice batubwiye dukora icyo nyene batubwiye ati ta turata ngane nyene batutsera kuko nkubu ahantu hagendwa n'itike uko haragora cyusanga cyako turaronka amahera y'agatike dusaba yuko nyene ibintu bo bitubwiramo hanyuma nyene umuntu akareka kutararuhira hejuru kuko itike riragoye
mu nama baramatari w'intara ya Gitega aherutse kugirisha abakora mu rwego rw'ubutungane bo muri iyo ntara Nadine Kanyamuneza arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Gitega avuga ko ubukene bw'imiduga yo kuyunguruza aribwo butuma imanza ziteba kuja mu ngiro kuko bataroha ingene baja kuzishira mu ngiro
turafite imanza nyinshi cyane ari naho hava imyidogo kenshi y'ababuranyi kenshi nabo nyene baraza batazi aho rubanza rwabo rugeze kuko isentari imaze kugira imanza zishika 800 murumva ko muri classement gashobora kuducamo muri ico gihe rero hari gihe umuburanyaza ntamenye yuko ngo bagwaracitse canke rukiriko ruraburanisha kuko nabo nyene atarukwirikiranye ugasanga muri uwo mwanya badahise barutora ugasanga vuye aho yidoga ati urubanza rwanje rwaratakaye canke rwaranyitse muri rusangi rero duhanze n'ikibazo c'uburyo kuko iyaba uko umuntu bikenewe ko dushika twaca dushika nibaza ko n'imyidoga atayibihari rero unyico tubona nuko imanza zose zishyiwe na sentare y'intango zitegerezwa kunguruzwa guhinyuzwa ntitwovuga ko zose ziba zakurikijwe neza birashika ugasanga ntibarukurikije neza mugabo ubu ico tubona nuko niziba zakurikijwe neza ababuranyi ntibarabitahura neza bariyumvira bati ngira nitwashika imbere runo rubanza rurashobora guhinduka
muri iyo nama yabaye mu ndwi iheze Venoma Nirambona buramatari w'intara ya Gitega yamenyesheje ko ubukene bw'imiduga yo kunguruza abacamanza buzwi ku bigo hejuru ariko kandi akavuga ko ubwo bukene butotuma abanyagihugu badatunganirizwa
ku rwego rw'ubutungane navuze ko afise ikibazo kijyanye no kuyunguruza imodoka ndetse n'itoro ahanye ndetse twabishikanye ku nzego zo hejuru zishobora gufata ingingo kugira ngo ubwo buryo bwo kwiyunguruza buboneke ariko rero mu kurindira ntidushobora gushata uburera amaboko nicyo gituma twasabye yuko ubuti bwose bwoshyigikirana arahari imodoka itagiye gukora uwo munsi igatizwa abajejwe ubutungane bagashika ku rubuga hanyuma bagatunganiriza abenegihugu icyo kibazo rero tubazi yuko inzego z'igihugu zikizi twizeye yuko mu minsi kizova mu nzira ariko mu kurindira tubwiriza gutunganiriza abenegihugu mu kugira urwo runani mu gufashanya ndetse na jyewe mu gihe baba bafise ibikorwa nshobora no kubaha n'imodoka ngiramo ntateguye kuja kuri tere nkagira n'amaguru umugana wabo bagashyira kuri tere gukora kuko imodoka n'iz'igihugu zitegereza gukora ibikorwa by'igihugu
urongoye sentare nkuru ya Gitega avuga ko ibice birenga 90% vy'imanza ziteba gucika ari zijanye n'amatati y'amatongo izo nazo zikaba zisaba ko abacamanza bashika ku matongo y'ababuranyi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbifurije kugira umunsi mwiza murakarama Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.